Mumugi wa nitenda bazo itamu uwegu kanagashimwe mihanish kwa jama delesi liberukunga kutache mgisagara chakan mufaransa wanina wa shinga nahi batanu naona wafasoni umuridi nji umurundi kazi kajanin alimula wafasoni atikuwa naratowe mruo murugui na sanzo mhura mgisata chama sinema na mareresi na gateka.
It was a big surprise for me.
Vyara ntangaje cyane gose sinari ndaziteze kuko jewe igisata cha sinema nigeze ndagikoreramo na rimwe kubona rero barantoye byara ntangaje ihiganwa rya kan riri mu mahiganwa akomeye cyane gose ku isi.
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka kane kuno mwaka niteka rikomeye cyane gose. Kajanine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 hadukiye inyane za politike zifatiye ku biringo mu Burundi. Kajanine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza. Twamubajije nimba urwo rugamba agiye kubara rubangiriye nawe ati sindohoka ahubwo nzokoresha aka kajyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi.
Burundi they still kill, they still torture, they still rape, you know.
Mu Burundi baricana, baracahohoterana, baracakubagurana, baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Izi ntizishobora kubandanya uko. Urugamba nzorubandanya. Ntidushobora kwemera ko babandanya kutwicira abana, gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu. Urwo rugamba biri mu byo niyemeje, ntibikunda ko ndabihagarika. Biri mu byo niyemeje, ni nk'akazi nkora umwanya wose.
But really, my goals, it's a full-time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi gitiriwe igisagara cya Cannes mu Faransa ry'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi Kajanine ari mu bazogena uryegukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icyongereza n'Igifaransa na cyane cyane izasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Oh, I need you from there.